Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Vwirwe neza nshuti muduteza amatwi. Hano i Washington DC muri kumwe nange Edi Rwema mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Nimba tambere nuko nobanjanye amaboko ngiye gukora. Bwa kabiri novuga bijanye ubumenyi.
Abo ni Padri Pascal Niyonkuru, Pasteur Ninziza Clement hamwe na Leonce Ngabo batowe n'inama nshingamateka y'u Burundi nk'abakomiseri muri komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge y'igihugu. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere turazigarukaho mu kanya gato. Makuru ya cyo kuri isaha tu yahere ku makuru avugwa mu mujyi wa Arusha aho ni mu gihugu cya Tanzania. Umunyarwanda Martin Ngoga yatorewe kuyobora inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba uzwi nka EALA. Na amatora atitabiriwe n'abadepite bahagarariye Uburundi na Tanzania. Ngoga asimbuye kuri uwo mwanya Daniel Kidega wo mu gihugu cya Uganda. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru yakurikiranye uko ayo matora yagenze, tukaba turi kumwe kuri telefoni. Pierre Claver Niyonkuru, magambo make cyane, tubwire uko ayo matora yagenze n'ibyayavuyemo.
Na matora yabaye mu bihe bitoroshye nk'uko waramaze kubivuga, naho yashikanye mu kibanza cy'umukuru w'inama nshingamateka ya se Martin Ngoga, umunyarwanda mbere yahoze ari n'umushikirizamanza mukuru w'u Rwanda. Yaronse habaye ibice bibiri by'amatora. Mu gice cya mbere yaronse amajwi 35, ubundi bahiganwa Leontine Nzeyimana w'umurundikazi aronka ijwi rimwe, umunyatanzania nawe Adam Kimbisa aronka nta wamuto yaronse ubusa. Aho rero ibyo byose byabaye hari kwatora ibihugu bine gusa birimo abashinga amateka 36. Hatora u Rwanda, hatora Kenya, hatora Uganda na Sudani y'Epfo. Ni mu gihe ibihugu bibiri Uburundi hamwe na Tanzania byaregisokeye banza mbere kwinjira mu nzu y'amanama. Abo bakaba biyemeje ayo matora bavuga ko Uburundi aribwo bwabwirizwa gufata icyo kibanza, ariko guherejo izo mpare ziriko ziraba ibiro by'inama nshingamateka byavuze ko birizwa gukurikizwa urutonde rw'ingene bikurikirana. Abo rero kubera ngo hatangwa igihugu cya Tanzania hakurikira igihugu cya Kenya, ejo bundi hatwara igihugu cy'u Buganda, uno munsi rero ngo hari haramukiye igihugu cy'u Rwanda nk'uko byagenze. Martin Ngoga rero mu gice cya kabiri yavuye aronka amajwi 33, Leontine Nzeyimana we aronka amajwi 3, mucyo baba bashinga amateka 36 bagize ibice bibiri bya bitatu by'abashinga amateka 54 bose bagize iyo nama nshinga amateka.
Ese hari amategeko ashobora kuba yishwe cyangwa se amategeko yakurikijwe mu bijyanye no gutora umukuru w'inama nshingamateka ya Afrika y'Uburasirazuba?
Ukurikije ingene bashinga amateka bagize inama nshinga amateka ya seba bivuga cyo kimwe n'ibiro bikuru byo nama nshinga amateka, nta mategeko yakurikijwe kuko itegeko ngo rivuga yuko abwirizwa gutora bibiri bya bitatu. Iyo bibiri bya bitatu bashinga amateka bose bahari bashobora gutora, niko byagenze. Abashinga amateka bose baturuka mu bihugu bitandatu bya Afrika y'Ubuseruko ni 54, bibiri bya bitatu byabo ni 36 nibo bari bahari. Abarundi n'abatanzania bamaze gusohoka maze baraheza bagira ayo matora.
Ni nayo mpamvu habayeho gutora ku nshuro ya kabiri, kuko inshuro ya mbere Martin Ngoga ntabwo yagejeje amajwi 36, yabonye 35.
Ego cyane nk'uko nayo maze kubivuga, mugice cyambe yaronse amajwi 55 umurundi kazire ntineze imana aronka ijwi rimwe kubera tashikanye 2/3 no kuvuga amajwi 36 hacaba igice cya kabiri mu gice cya kabiri rero amategeko avuga yuko uronse amajwi menshi kurusha ubundi naho yoronka 3 ubundi akaronka rimwe ariwe acaba umukuru n'amashinga amateka ya IAC rero yacyarwo aronka amajwi 33 wo bahiganwa nawe aronka amajwi 3.
Hari bamwe mu bashinga amateka barimo uwa Tanzania wanditse ku rubuga rwa Twitter avuga ngo aya matora ntacyo amaze kuko ibihugu byose bitari bihagarariwe. Ibyo bintu hari kindi wumvishije cyane cyane ko uvugana n'abantu batandukanye aho ngaho muri Arusha?
Ibyo uwo mu Tanzania yanditse ku rubuga rwa Twitter abisangiye n'abarundi abashinga amateka 9 mu rwandiko baceze habona uko ari abarundi 9 n'abatanzania 9 bose hamwe ari 18 bavuga yuko ibyabaye bitabaraba ano matora atatu amaze kuri bo kuko batayagizemo uruhara batagiye no gutora kuko ku bwabo habwirizwa kuba umukandida umwe avuye mu Burundi ari we Leontine Nzeyimana niko rero bo bavuga ariko ku bandi bashinga amateka bavuga bati nyabuna uwo utwara inama shinga amateka ntiyuvuye mu Burundi kubera utwara umunyamabanga mukuru wa yase no mu Burundi ati rero izo nzego zibiri zari gutwagwa n'umwe no kuvuga ko umunyamabanga mukuru wa yase atava mu Burundi hamwe n'utwara inama shinga amateka ya yase abo bandi niho bafatira bakanakurikiza n'amategeko ngo avuga ko bagenda barakurikirana nk'uko byagenze ugusimburana hatangwa igihugu cha Tanzania hatasubira igihugu cha Kenya asubira igihugu cy'u Rwanda ubu rero hari haramukiwe igihugu cy'u Rwanda ngo kuko naho Burundi n'u Rwanda byinjiriye rimwe mu mwaka w'2007 ngo u Rwanda rwinjiye nk'amezi abiri imbere gato y'Uburundi n'uvuga ko Burundi buze nyuma y'u Rwanda nk'uko abashinga amateka babivuga.
Pierre Clave niyo nkuru ikigaragara nuko hakirimo ukutavuga rumwe mu bagize iyo nama y'inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Ese Martin Ngoga amaze gutorwa yaba yagaragaje ko afite umugambi wo kongera kubaka ubumwe bw'iyo nteko?
Yabivuze neza cyane Martin Ngoga mu ijambo yashikirije amaze gutorwa yashimiye abamutoye n'abatamutoye maze acavuga ati ndugure twa Mugina uyu munsi dutanguye igikorwa gikomeye mu nama shinga amateka y'akarere ka Afurika y'ubuseruko ati ariko ndabona ko hakiri agahaze ati rero tubwirizwa kuzoshira imbere inyungu z'akarere aho gushira inyungu aho gushira imbere inyungu z'umuntu umwe cyangwa z'igihugu kimwe kanaka kugira ngo umuryango wose utere imbere. Ashavuga ati abantu yari benshi ndabahaye amahirwe yuko ngiye kuba umuyobozi wanyu ati ariko nzogumana nanyu kugira ngo ibyo bibazo byose byadutse n'ibindi bizokwaduka tubitorere nyinshi turi hamwe.
Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi ry'America mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ndagushimiye cyane kuri ibyo bisobanuro duhaye, komeza udukurikirane hafi iyo nkuru. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Tuve muri Tanzania tunyarukire mu Burundi. Inama nshinga amateka yatoye abantu bagiye gusimbura abakomiseri batatu bo muri komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge batakiba mu gihugu. Mu batowe harimo umuhutu umwe n'abatutsi babiri. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'America Fidelite Ishatse.
Abakomiseri bo mu bwo kumenya kuri no kunganisha Abarundi bari bamaze igihe bakora badakwiye. Kuri wa kabiri inama nshinga amateka ya Burundi yaramutse itora abakomiseri batatu basubirira abo bagiye. Inyuma y'isangurwa ry'amazina yabashatse kuja mu bwo batowe, amazina ashitse imbere ari n'amashinga amateka yaje ku migwi. Hariho umugwi w'abahutu uwo nawo wari ugizwe n'amazina atatu watowe muri uwo mugwi ngo abe umukomiseri. Ipatiri yitwa Niyonkuru Pascal yabasa amajwi 93. Umugwi w'abatutsi naho hari haje imbere y'abashinga amateka teka amazina atandatu. Muri bo hategerezwa gutorwa abatutsi babiri. Muri uyu mugwi wabaye uwa mbere mu batutsi yitwa Ninziza Clement Noe nawe akaba ari umupastori yonsa amajwi 101. Yaciye akurikirwa na Leonce Ngabo umuririmvyi akaba ari umwanditsi w'amareresi akaba yonsa amajwi 102. Mbere y'uko amatora atangura umukuru n'amashinga amateka Pascal Nyabenda yabanza kubaza abakandida bose akarusho bazanye.
Mwaje gusaba ko banyakwa bashinga amateka ubizigira kugira ngo ube umwe mu bakomiseri bagize komisiyo severe. Twagomba twumve akarusho mugiye kuzanira CV ubwayo nakahe mbega ni mwa bu komiseri urundi buzongukira iki mbega barundi bo buzongukira iki
duhereye ku mutu yatowe Patrice Pascal niyo nkuru yashikirije abashinga mateka uturusho dutatu azanye mu gusevera
yimba cyambere nuko no banjanye amaboko yiye gukora ubwa kabiri no vuga ijanye ubumenyi ubwenge reka no buhinga noba narakuye hirya no hino aho naciye kigira gatatu noba njanye umutima wo gukorera hamwe lo travail en équipe
pastori Neza Clement we azi ubwa mbere batutsi bitoje nawe yavuze ko iby'imigwi y'ukumenya ukuri no kunywanisha abantu irayifisemo uburambe
ziba nize ubwego hejuru bijyanye no kurondera no kubaka amahoro bikaba byashobojeje no gushobora kubana n'abantu baciye mu bintu nk'ibi uburundi baciyemo igihugu cya Ireland maze gifite imigwi aho hose naho narongeye uburyo bwo gushobora kuraba no kwiga ingene abantu bashobora gusubiza hamwe baciye mu byo migwi no gusubiza hamwe no gushobora kurondera ukuri icyo kuganira
umuririmbyi akaba n'umwanditsi wa Marerese Leonce Ngabo mu migambi yavuze harimo gushira imbere iterambere ridakumira
bifishe mu bintu bya communication abarundi nibaza yuko barekere cyane tuba gufashanya cyane kaba n'ibindi byo ca mu bita ibico kama ndamaze kugira indirimbo zitari nke amasinema atari make bidufasha cyane cyane gushikira abanyagihugu hanyuma rero nibaza kandi no kwisunga cyane cyane no guhimiriza icyo twita ibitsina kuko abantu usanga barakomereza cyane muri bihugu usanga ari nk'abapasoni n'abagore imfubyi ahamwinjiramo n'urwaruka kuko n'abantu nibaza uruhara rukomeye kandi bagize majorite y'iki gihugu cyacu
mu bitoje harimo abantu bo mu mico itandukanye y'igihugu kandi amatora yabaye mu ibanga ntawe uzi ko byabaye kugihamana ariko ibyavuye mu matora byujujije na kwijana igihengeye cyane mu komiseri w'umugusevere dufatiye ku bwoko mu bagiye harimo umuhutu umwe n'abatutsi babiri muri abo harimo kandi abasanzwe bari mu bihebeye imana bari mu madini ya katolika n'igiporoti nk'akarorero umusenyeri Bernard Ntawuturi umututsi yahoye icegeya cy'urongoye umugusevere yagiye guserukira Anglikano i Vatican ubu yasubirijwe n'umututsi w'umupastori yitwa Nziza Clement we Patrick Yamurenyi Desire umuhutu yahari muri Severe akaba yivuyemwo agiye mu butumwa muri Kenya yasubirijwe na Patrick Pascal Niyonkuru nawe nyene akaba ari umuhutu umukomiseri yacu yagiye yitwa Iganaye Didas nawe nyene yasubirijwe n'umututsi basangiye ubwoko ariwe Leonce Ngabo naho rusigaye ufise akomiseri badakwiye mu gihe bategereza kuba 11 umugusevere bagumye ku kivi mu bikorwa nyamukuru warangoye muri uyu mwaka harimwo ibijanye no kurondera ibinogo rusangi no kumviriza abantu baje kubitora baba bahuye n'ibyago byo mu ntambara canke ababibonye i Bujumbura Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
Tugume mu Burundi ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD byatangaje kuri uyu wa kabiri ko ibiganiro bihuza abarundi bimaze igihe biba hanze y'igihugu byarangiye ko ritazongera kubyitabira umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Roger Wirikaneza yari muri icyo kiganiro
mu kiganiro cy'amaza amasaha arengane umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yagarutse ku bibazo bitari bike bihanze Burundi Muri byo Evariste Ndayishimiye yashimangira ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu.
Ubwa mbere twari twarasavye twese abanyamigambi na leta ko buhuza bwo tunganya ubwa nyuma ibiganiro vya nyuma. Abahuza abo nyene nabo barabivuze. Baravuga neza yuko ari ibiganiro vya nyuma. Nico gituma bihaye umwanya. Baravuga ati dufate umwanya ukwiye wose abarundi bavuge akari ku mutima. Barose umwanya rero kuvuga akari ku mutima kose byose dusaga turabihuriza ko ico rutahurije ko no gusambura inzego za leta ngo gire kafata kibanza muri iyo shigwa mu ngiro twarasavye yuko abahuza baza bakaduherekeza kugira ngo baze baraduhanura rero ubu nta kindi gisigaye tugiye gushira mu ngiro ibyo twumvikanye ko byose uko twarahejeje ubu ntambo ikihari yo kugenda yarusha gukora cyo twadugiye gukora ahubwo ubuhuza nibwo bufite imvo yo kuza kuko bwo buzabuje kuduhanura turiko dushira mu ngiro ivyo twahejeje kumvikanako
izo zumvikanywe ko ndajimye arabigarukako
Intwaro ufata kibanza aho nibave ko ntizopfibayeho kugira ikigongo batebagaje ubutegetsi nibave ko ibyo ntibizoba hamibindi nazo tuwe tuache tuifatea kwa rupa progunzira kuruhara kwa achi tulasavare tayuko yogerageza bitangule kujamu ungino makaro ya kutegula matora yu humbibili na milongo mili ifyevzi ose lerovzi wafzi ala tuba dusho wa kuchara na mgo ya alusha tukwa ramaze kuzi humbikana ibindu vituma wa nubatu unula kumutima ibindu vijana kati ya kazi na munu ibindu vijana nukwa wa nubitu wa ninzara abantu wadateli mbele abantu watagira kazi ifyevzi wazo tukwa maduto ilumuti uko bukei uko bukei
mnyama wangamu kuruwa sende DFDD ya nasigu ijambo president Nkurunziza ashikirije kwa kabiri wendu weheze atangu zichese isekeza joku sigu uliminya nyuro tibigizwa nshiringiro vichie mulika mara mhaka
uyuja mulongo tukura nubuga ku ali demokrasi ibujizwe ahungu harihaba dasha kakotuja muruo muri yonzira yuku isi lahibigizwa nshiringiro uleo niho babu zebati uzo kuitambi kakanga kui nziri javanyi ave neji ubaru ureza za ubuga ego chanye oya uomunu nazo ashaku jiku kibaho azoba ate igihugu mu ijambo rimwe mugabo nagira ndabwire ico kibazo bajije na jewe nahemotse ngiye ko kibazo mbere nabajije baje bajeje amatora nyene bambwiye batu buturi mu gihe cyo gusigura ibyahinduwe ate duhejeje hazoba rero isekeza rya ego na oya aho umwe wese azoba afite uburenga ubwira abi wati jewe ndazi birimwo nibashize ibyo byaje ntimuri tore ubundi bakavuga ati murari tora ibyo rero ni habanyabigabwe tuzotonda
imbere yuko batonda hari cyifuzo uramutse umugambo uri ku butegetsi amaze kwerekana ashigikiye
none nk'ubu mwombwira committee executive yiro nani kwabigenga niyi leta igiye kurondera iti ubundonde y'ugwego shingwa ntwaro ruguru nani kwabigenga ruri he bajaho gute ubwo runari rwabigenga ubwo gwego shingwa ntwaro ruzaho gute rubazwa iki cyane ubwo ni nakenge ko gushaka kwega kaza gari mu gihugu uciye mu bundi buryo nico gituma nabajya baciye mu kanuka meze nka kaza gari ko mu 2015 baragi aho kajagari karabashikana ninde leta ibaza urunani rwabigenga mu mize uno munsi mu mategeko imbere y'amategeko amuvu gute kwa notere yarasinye ngo uyu notere yanditse naka niwe leta ibaza genda mumbarize mumbwire uwariwe ari kwa notere
bamaze iminsi bagira ibintu biranatwengeje ubu sinzi ko biracitwa urunani rwabigenga cyanye
ubu sigaye mbona bandikiye nk'umuhuza ngo yipronamizero hagacanse ngayimpenda ngo kubwo urunani rwabigenga ngo FNL amizero hagacanse nyagwasa
urwasa vugwa nawe yemanga ko atacyiza na kimwe kimuri ko byategurwa ubu
ivyahinduwe mubwirizwa shingiro uko twabyumvise umunyamabanga wa leta bishikiza ku maradi twe twumvise yuko biteza intambwe tuje inyuma agutera intambwe tuje imbere muri demokrasi kuko biragaragara yuko hari intumbero yuko haba gukumirana mu bya politiki hanyuma bigaragara yuko muri uko gukumirana hari umugambwe ushaka yuko wiganzira byose uri kurahindura ivyo uhindura nyene hanyuma nuko uravye n'ukuntu amategeko azoba atogwa mu nama shinga amateka na nkenguza amateka icyo umuntu azoba yashatse gushika ko azogishika ko nukuvuga nti hazoba gutera imbere muri demokrasi hazoba gusubira inyuma ibyo ndo kwifuriza Burundi
umukuru w'umugambwe Sende David dahumuriza Abarundi n'amakungu ko umugambwe arongoye nubwo ari uramutse igihugu utarota uzimanganya cyangwa uhamba amasezerano ya Arusha nkuko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavyerekanye kwa makenga Roger Wikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
mu gihugu cya Tanzania cya Sudani mumbabarire haherutse guteranira inama yasuzumye ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana Umurundi Jacques Nshimirimana uyobora urunani rw'itahi neza y'abana mu Burundi numwe mu bitabiriye imirimo y'iyo nama mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Riane Tangishaka yasobanuye icyo iyo nama yari igamije n'ibyayiganiriwemo
ni inama isanzwe iba kumbure rimwe mu myaka nk'ibiri hanyuma ni inama iba isanzwe yiga amaraporo y'ibihugu iyo niyo bita session hakatabaho n'inama yiga amaraporo y'amashyirahamwe yigenga iyo bita precession rero i Khartoum zari inama zibiri zihuriranye yari inama igira 30 y'ukwiga amaraporo y'ibihugu hanyuma ikaba n'inama igira 14 y'ukwiga amaraporo y'amashyirahamwe yigenga bari inama zibiri zahuriranye hanyuma mu maraporo y'ibihugu yizwe hariho nka raporo y'igihugu cya Benin igihugu cya Burkina Faso igihugu cya Malawi hanyuma akatabaho n'amaraporo y'amashyirahamwe yigenga hizwe raporo y'u Burundi yashikirijwe n'urunani Sanadeb hamwe na raporo y'igihugu cya Burkina Faso y'amashyirahamwe yigenga muri Burkina Faso hamwe na raporo y'amashyirahamwe yigenga yo muri Benin.
Muri make mu bisanzwe amashyirahamwe yerekeye agateka kazi na muntu cyangwa agateka k'abana mu bihugu barakorana na leta mu gutegura izo raporo cyangwa bakuru kwabo bakazishikiriza ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu buryo butandukanye.
Byarateye imbere kera byaratera n'induru cyane kandi abarundi nibaze yuko tubizi bose. Kera ntibazita raporo complementaire, bazita contre raporo, muvuga yaba ari raporo iza ivuguruza iyo igihugu cyatanze. Ibyo rero bikaca biteranya cyane ayo mashyirahamwe bakorera mu gihugu, bikabateranya n'abasanzwe bajejwe ibibazo bitandukanye mu bijyanye n'agateka kazi na muntu mu gihugu. Rero byarateye imbere, baravuga bati izi raporo ntizishobora kwitwa contre rapport, nizitwe rapport complementaire, ni uvuga icegeranyo nyunganizi ku cegeranyo kiba cyatanzwe n'igihugu. Hanyuma twebwe mu gisata cy'abaranira agateka k'abana baranadusaba yuko ibyo tuba dushize muri raporo y'iwacu dutegerezwa kubishyira ku mugaragaro tukabyerekana, kugira ngo n'abandi bantu uko abaharanira agateka k'abana saba ari mu mashyirahamwe gusa, ababyeyi, abarezi, abigisha bose baharanira agateka k'abana babakeneye kubimenya, kugira ngo ufise icyo aterera agishyiremo cyangwa uvuga ati ahantu mwarihenze mwemeye ibitari byo cyangwa mwasabye ibidashoboka atubwire inama avuga ati ndafite icyo mvuga muri iyo raporo. Bakaca basaba n'abo muri leta nabo ko raporo baba bateguye bayisangiza n'amashyirahamwe. Rero ibyo bica bituma atakwinubana kubaho cyane, atakwikekana kubaho, kubera ko biba biri muri raporo ya leta tuba tubizi. Raporo y'iwacu tuyandika dufatiye ku biri muri raporo leta iba yatanze. Hanyuma leta nayo ibizi raporo amashyirahamwe aba yatanze, kuko tuba tuvuga ibibazo bimwe mu gihugu kimwe kandi tuba twabibonye turi kumwe. Ariko uburyo tubivuga burashobora kuba butandukanye bivanye n'umwe wese inyungu abafise muri iyo raporo ibitanzwe. Rero turaheza tukabereka raporo twe twateguye, kandi by'ukuri bakabibona bati ahantu nibyo iki kibazo kirahari, kandi ntaco turagikora ko kuko ubundi leta n'ibijejwe guhindura ibyo tuba twasavye ko byohinduka ku neza y'abantu. Rero iyo aba bahinga badusavye raporo baba nabo bifuza gufatira kuri ibyo twabonye nk'abari mu Burundi, nk'abatejwe ibibazo by'abana mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo basabe leta kugira izihinyanyuye mu bijyanye no guteza imbere agateka k'abana, bafatiye kuri ya maraporo abiri, ya raporo yatangwa n'igihugu na raporo yatanzwe n'amashyirahamwe iza yunganira raporo yatanzwe na leta y'u Burundi.
Birumvikana. Tugiye muri izo raporo nyine nyezina, abo bahinga iyo basanze hari ibintu biteye amakenga ku gateka k'abana muri icyo gihugu bigenda gute, hakorwa iki?
Iyo abahinga basanze hari ikibazo gikomeye gibangamiye agateka k'abana mu gihugu, barafise ubushobozi bahabwa n'amategeko bwo gutuma ko umushikiranganzi abajejwe icyo kibazo muri icyo gihugu bagakoranya inama idasanzwe, bagatuma ko uwo mushikiranganzi yiramaze kuba nko ku gihugu cya Tanzania, aho Tanzania yitwariwe yuko atacirikwa irakora mu kugwanya abadandaza abanyamwema, abica abana b'abanyamwema, bagahamagara icyo gihugu kikaza kwisigura atari mu nama rusange ya bose, mugabo mu nama idasanzwe. Hanyuma bagaheza bakabwira icyo gihugu bati ku neza y'abana birasabwa yuko leta y'igihugu kanaka mukora ibi n'ibi, kugira ngo biboneke ko muri ko murashyira mu twigoro mu guteza imbere agateka k'abana. Ni umugugu ivyo n'abahinga indwi batogwa buri myaka ibiri kugira ngo basanzwe bava mu bihugu bitandukanye. Hanyuma n'umugwi uba ufatanye cyangwa uwegamiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, bisigura yuko uwo mugwi nawo ushobora gutanga raporo hejuru mu nama y'abakuru b'ibihugu, ukerekana ko igihugu kanaka kitariko kirubahiriza ibyo mugwi wasabye icyo gihugu mu bijyanye n'agateka k'abana.
None Uburundi kuri mwebwe mukurikiranira hafi cyane ibibazo by'abana buri munsi buri mwaka, bimwe mu byo mwashikirije bikwiye kwitabwaho ni nk'ibihe muri iki gihe?
Murakoze cyane. Murabizi yuko ubundi iyo tuvuga agateka k'umwana kazana n'ubundi burenganzira bw'abandi bantu. Nushobora kuvuga agateka k'umwana utavuga agateka k'ababyeyi biwe. Nushobora kuvuga umwana utavuze ahasanzwe aba mu kibano utavuze kwishura ho yiga agateka k'umwana kazana n'ubundi burenganzira bwinshi cyane. Iyo rero ubundi burenganzira buhungabanye n'ubw'umwana buraheza bugahungabana. Nico gituma nko muri raporo twe twatanze twagerageje kwerekana yuko ibihe bidasanzwe igihugu cyaciyemo cyane cyane mu mwaka w'2015 bitasize inyuma abana. Mvuga hariho abana bishwe, hariho abana bakoreshejwe mu migwi igwana, hariho abana bakoreshejwe mu myiyerekano, hariho abana baba barakoreshejwe mu bice bitandukanye, hariho abana bakomeretse abishwe bagera kuri 37, hariho abana bafunzwe. Ni nk'ibyo bibazo twagerageje kugaruka ko dufatiye kuri icyo gihe kidasanzwe igihugu carimo. Hanyuma hariho n'ibindi bisata twakoreye ko cyane n'igisata kijyanye n'iby'amategeko agenga abana. Twarerekanye yuko hari byinshi byakozwe kandi dushima tugamburuka, cyane cyane nk'amategeko atatu akomakome aheruka gutorwa, rimwe ryo mu 2014 bijyanye no kugwanya urudandazwa rw'abantu n'abana. Iyo ni intambwe ikomeye igihugu cyateye mu byo gukingira agateka k'abana. Hakabaho n'itegeko ryo kugwanya abafata ku nguvu abakenyezi. Iyo nayo ni indi ntambwe, kuko ico cyaha cyari kibangamiye kandi n'ubu kibangamiye cyane abana babigeme, abenshi baba bakiri ku ntebe y'ishuri cyangwa baba bataranashikana imyaka 18, naho kiba kibangamiye n'abandi baba bakuze. Hanyuma hariho nk'itegeko rijyanye n'ibyo gukingira abantu bagendana ubumuga. Ibice byinshi by'abo bantu bagendana ubumuga bigizwe n'abana bari munsi y'imyaka 18. Murumva nk'iyo ni intambwe igihugu kiba cyarateye mu byo gushyiraho amategeko akingira abana. Ariko rero hagacabaho akabagahaze kumbure ku mategeko tuba dusanzwe dufise aba ataraba ataraza kumbure ku murongo umwe n'amategeko Uburundi bwateye ko igikumu, n'uvuga aya masezerano yo muri Afrika kingira abana. Aha n'uvuga nk'igitabo cy'ingo kigenga ingo n'imiryango ku ngingo ya 88 n'ingingo ya 122. Twarerekanye yuko gushika ubu mu gihugu cy'u Burundi muri ico gitabo izo ngingo zitarahinduka ngo zishobore kujana n'ibiri mu masezerano Burundi bwateye ku igikumu mu 2004 ajyanye no gukingira abana.
Reka duhe akanya abanyuranye biradijwe rya Amerika, nawe nyine bafite ibibazo byinshi, ibyumviro byinshi ku gateka k'umwana, cyane cyane mu Burundi, naho ndakeka no mu Rwanda nabo nyine baritavyo na.
Yego, niho bari bari.
Reka twakire witwa Salomo. Salomo wiriwe neza, urahura komeye?
Ndakomeye.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Nagira nta icyumviro hamwe n'ikibazo. Aho ngiye nsanga mu Burundi ni nta gateka k'abana kubahirije, kuko bamwe cyane cyane nk'abana b'abakobwa bahebeje ishuri, bafashe ababyeyi babo kurima, ugasanga barangije ijya mwaka wasiziye yemera, babwiye tugenda nimuhere kwishyura muje kurima. Nimba ni ikibazo kihari, ari ikibazo cya sensibilizasiyo kuba babwira ababyeyi bareka abana babo biga.
Urakoze cyane Salomo. Reka twakire n'uwitwa Desire mbere ko duha akanya umutumira bishyuye. Desire, uratwumva?
Yego, je nagomba maze kwanza nshyize icyumviro nshima ku zoo yari karavuga baserukira amashyirahamwe y'abana. Isanzwe Leta y'Ubumwe turayishimira kuba yarashoboye kuvuza abana b'imyaka batarashikana imyaka 5, ikareka n'abanyeshuri bakiga ku buntu. Mugabo rero tugarutse kuyaturaba tuntu mpenga nko muri fondamentale ntabwo biga ku buntu, kubera hariho amahera amwamwe bagenda barihishwa. Ikindi kibazo rero nagomba nshe mbaza onya aserukira amashyirahamwe y'abana, nashaka aze kutubwira icyiciro cy'amashyirahamwe y'abana aho kiherereye, kuko turiko turaraba yavuze yuko ngo bagize ibitigiri by'abana bahe amashuri. Unya urashobora gusanga abana bahe amashuri kubera ubukene. Hanyuma rero nkaca mbona abana nabo nyine no mu Burundi bari mu bantu basigaye bajya kuri tele kurondera amahera, ugasanga ariko arakora ibikorwa nyine byo guhiga amahera kugira ashobore kubaho.
Twabibutsa ko ikiganiro kirambuye kubijyanye n'uburenganzira bw'umwana mushobora kongera kugikurikira mu gitondo isaa 12 ku isaha ya Kigali no mu Rwanda. Aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Dushimire engineer wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashe kwegeranya aya makuru. Muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.